Igihugu cya Tanzania gisigayemo impunzi z'Abarundi zirenga gato ibihumbi ijana na mirongo ine n'itanu. Ariko mu bitigiri dukura mu biro by'umuganga mukuru ajejwe amagara y'abantu mu ntara ya Kigoma, abamaze kwicandagisha bagera hafi ibihumbi indwi magana indwi na mirongo itanu gusa, benshi muri bo n'abageze mu zabukuru. Leta ya Tanzania yatanguye gutanga urucanco rwa covid cumi n'icyenda ku banyagihugu bayo mu kwezi kw'indwi umwaka uheze, aho Perezida Samia Suluhu Hassan yabaye wa mbere. Hama hakurikira abanyagihugu bose harimwo impunzi z'Abarundi mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Incanco zabaye iza mbere zitwa Johnson and Johnson zavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hama hakurikira izitwa Sinopharm zavuye mu Bushinwa hamwe na Pfizer. Ibihuha, amakuru mabi bumva hamwe n'inyigisho zidakwiye nibyo hanini bituma benshi batinya kujya kwicandagisha uwo mugera. Aba ni bamwe mu mpunzi z'Abarundi bahungiye mu nkambi ya Nduta bahaye ikiganiro ijuja Amerika.
Ugorushinge kwa corona nago twipfuza kuko nabagwiteje ibinyamakuru bishishikara kutubwira yuko ari kubandanya bagenda na buryo bukingirizo bw'ubufukamunwa no gukaraba aho basanze amazi. Ugorushinge kwa corona nago twipfuza. Kandi ikindi nacyo twongera ko nuko no kumashura abana basigaye biga nabi bivanye n'izo shinge babonye igari bakiruka.
Icyo kibazo cyo kuvuga ngo gutera jo singe za corona tugombye icyo kibazo twebwe byo shinge ntazo dukeneye turaziyamirize ntazo dukeneye
nkajeho nyene ntangwe kuzumva numva agahinda mu mutima nta mahoro tunasubiye kumva nukuri aha ni ngorane ku mutekano w'impunzi aha nukuri twege kweri twarabyumvise turabura amahoro mu mutima wacu nukuri nimurabe ibindi bintu murangene mwodufasha mwoye kutuzanira ibintu he nivyo
turagira amagenga je niyo ngaharura nko kuri je niyo hagaze ku mwanya wo kuza guteza inshinga ndahababuze
byiza gusa babanze batange inyigisho rucanje rusigura iki rufasha iki bigenda uko byonyine
nukuri umutima ucuguma uri hejuru kandi nukuri turasabye Leta ya Tanzania na UN bafatanije badufashe kuko ni mu gihugu cy'u Burundi izo nshinge zicandagisha ugomba ni ku bushake nta guhatwa kurimo.
Naho biruko harimwo bake bake babona yuko izo canco zikenewe kandi zofasha gukemura icyo kibazo gihangayishije hafi makungu yose kandi kitarafatirwa umuturama mu gihe cy'imyaka hafi itatu kuva uwo mugera corona wadutse mu gihugu cy'Ubushinwa.
Cya mbere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zagiye hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi nukuri turashima.
Hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi
muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwibwe turi impunzi bamwe bamwe nibantaho nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanganye ni ubuzima bwiwe burangirikanye.
Kuva mu ntango z'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umugera corona utanguye kuvugwa mu gihugu cya Tanzania, ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medicine Sans Frontiers ariryo rijejwe igisata cy'ubuvuzi mu nkambi ryariteguye ryongera ritanga inyigisho ku bijyanye n'ibisabwa mu kwikingira uwo mugera corona. Gusa izo nyigisho zashikiye bake naho atari bose, ariko bamwe bamwe mu mpunzi bararonkejwe udufukamunwa n'ibikoresho bya nkenerwa mu kwirinda uwo mugera. Muri iki gihe impunzi zivuga ko zikeneye ibindi bikoresho kubera ibyo baronkejwe byamaze guhera. Ishami ry'umuryango w'abibumbye yita ku buzima OMS yemeza ko mugera corona umaze kwica batari bake hose ku isi, ariko nta makuru y'abandura cibure abicwa n'uwo mugera arashigwa habona mu nkambi za Nduta na Nyarugusu hafi imyaka itatu kuva uwo mugera utanguye kuvugwa. Gusa amakenga ni menshi ko byogira ingaruka mbi mu kazoza kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini, ku bw'ijwi rya Amerika.